ndanyakumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamirana na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mwiriwe nshuti bakunze muri 19 mu migano vyino genekerezo rya 2029 ukwezi no kwa 9 nyene turi muri 2018 hano muri studio y'ingwi muri komenaje we Diane nahazo ngiye kuremesha ikiganiro muri isanga 10 wa gatandatu mugiye kumva ku mirongo ya shortwave kuri mwe mutwumva muri mu Burundi nayo kuba twumva muri mu Rwanda aho turi ku mirongo ya FM 104 n'ibice bitatu kandi mushaka kumva ijwi rya Amerika muri ryanino ni kuri zitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com Facebook turiyo ni radio yacu vewa aka ikaze kuri mwese mutwumva rero nshuti bakunze
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Nukore nchuti bakunzi kumusu wa gatandatu murazi ko abatumira bari mwe muri ko muratwumva muhereye ijyanino kugira ngo mutubwire amakuru avugwa ahiwanyu mongere mugire ico mushikirije kuyo twabashikirije muri nondwi turiko turasozera habaye iki wiboneye n'amaso haba makambi haba mu ntara zitandukanye haba mu bisagara bitandukanye by'imigabane itandukanye ijwi rya Amerika na mipaka tugira twakira mwese hama ivyumviro vyanyu mukabidushikiriza ikaze rero akarimbo twinjiriye ko na karirimbo mavi Kasoshomura.
Mbesha, nibukuri kwawe kwanje nguru mutima. Disimbirimbira, nubwijwi ryawe ryabariyanga. Mana nanje niyo wabufita okuja ngira mutima nibyo nibwira ngira umutima kumunda nanje nyine oh nanje nokuri sinza guhinduka oya eh sinza ko nabisobanura ya c'est toi ma vie Mon ami, c'est toi. C'est toi ma vie, mon ami, c'est toi. Quand tu gères une chute, Isawe, quand tu vas na na we, quand tu gères une chute, Isawe, quand tu vas na na we. Gahogenda mazubwire mama wawe kandi genda mazubwire papa wawe ngira mutima nibyo nibwira
wambe duse ku murongo wa telefone ni Nyandwi Nyandwi kaze ku ijwi rya Amerika
murakoze
ego aho uherereye Nyandwi mu Rwanda uno munsi tuzaniye amakuru avugwa muri ako karere urimwo canke ni amcuvuga kuyo twagushikirije muri nondo turiko turasozera
nge ndababwira kuyo kwita
tuga kwijambo
twebwe naga ya egerari mo kwiba abamufatira mu isoko no hanyuma rero
Yego
murakoze radio ijwi rya Amerika.
Aho herereye hama amakuru dushikiriza uno munsi canke ivyumviro vyawe?
Yego ndi mu kagari ka Nyagatovu.
Sabwe? Namakuru tuzaniye canke niki?
Hello?
Amakuru nayo dushikiriza uno munsi canke ufite ico tubwira kuyo twagushikirije?
Bashaka kuvuga cyane cyane ku birebana n'umutekano. Hello.
Turakumva Sabato duga ku ijambo.
Ku bijyanye n'umutekano aho usanga muri iki gihe cyane cyane cyo mu karere ka Karongi hari ahantu hasigaye habamo ibisambo byiba bigapfumura amazu y'abantu. Aho mu gihe cyashize abajura bamaze amatungo bakajya biba n'amasafuriya n'amasahani mu nzu z'abaturage bagaca inzugi. Ibyo bintu twagiye tuvuga kenshi mu nama tuyagira ngo dusabe ubuyobozi niba buri kutwumva bwo muri uyu murenge wa Mubuga bushyireho irondo ry'umwuga kugira ngo tubashe gucunga umutekano. Hashyizweho irondo ry'umwuga abaturage bakajya bahemba abarari izamu.
Ni ikibazo kimaze igihe kinini. Ni kibazo ico kibazo cabo bajura ni kibazo kimaze umwanya munini.
Ni kibazo gikomeye cyane kubera yuko nko mu mezi yashize wasangaga ntabwo na rugo batari kwiba mu ihene bakiba mu nzu natwe hano mu rugo baratwibye mu by'ukuri. Tukaba tugira ngo ubuyobozi bw'umurenge niba bubyumva kabisa budutabare icyo kintu bugikore kugira ngo irondo ry'umwuga rirarwe neza umuturage n'aba afite ibintu bye yizera umutekano ijana ku ijana.
Uretse kwivugira ngaha ku iradiyo mwaramaze kubishikiriza abategetsi bawe banyu hama babishuye iki?
Alo?
Nturetse kubivugira ku iradiyo muramaze kubishikiriza abategetsi bo muri ako karere?
Yego, twagiye dukora inama kenshi tukabivuga, hari n'igihe abashingamateka baje kudusura nahangaha mu Rusenyi maze tubibwira abashingamateka batugira inama yuko mu by'ukuri twajya turari irondo ariko usanga nk'abanyerondo kandi usanga basinziriye ugasanga abaturage bibe dusanga iryo rondo ry'umwuga rigiye rishyirwaho abaturage tubahembe abararizamu tubahembe abaturage kandi zikoresha y'u Rwanda n'abaturage bose n'ababishinzwe bariko twumva kugira ngo mu by'ukuri babishyiremo imbaraga kuko no mu mujyi wa Kigali bagiye babikora kandi abo bagiye babikora uba wumva hari umutekano.
Urakoze cyane Sabato, ugira umunsi mwiza ngaho mu gihugu cy'u Rwanda.
Murakoze cyane ni Sabato Nyagatare.
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Ikiganiro ni muri Isanga Kiremesheje na Jewe Diane ninahaje mu studio zindi Washington DC. Kwa gatandatu nta mutumire twadufise, mwese mwa mutubereye abatumire aho muherereye mutubwira amakuru havugwa mukatubwira ibyo mwiboneye n'amaso ibyo mwiboneye hama gutyo natwe ari bishoboka izo nkuru zitandukanye hari gihe tunazikorera ko hama ibindi mutubwira ni vyumviro vyanyu ku makuru atandukanye twagiye turabatangariza.
Ngaho jenda mazugire mama wawe kandi jenda mazugire papa wawe oh, oh, oh. Ngira mutima nibivyo nibira ngira mutima umunda njenye oh naje nukuri sinza guhinduka oya oh, yeah,
Trafise na Arma kuyundi murongo wa telefone. Arma ijuri ya Amerika iguhi kaze, urakomeye aho uherereye hamuco duga ku ijambo. Duga ku ijambo rero. Na makuru canke nivyo ufise uvuga kuyo twagushikirije.
nkurikije n'ibivugwa mu Burundi cyane cyane
ariko ama uduze ijwi ryawe
ariko je ndiko ndakuvanya kubamesha makuru
ego ariko ijwi ryawe je ariko ndaryumva riri hasi cyane bica bisigura ko nabandi ariko biriko biragenda duga kwijambo
Burundi ndashaka kuvuga ku byerekeye iby'agateka kazira muntu mushira mu muzo makongone
mhm
Rarite kuvuga ko icyo mu mazo makongo ya gateka kazi na muntu yagize kwemeza bari abahinga bawo niko ba batohoza igereka gateka kazi na muntu
ni gisata sishira hamwe ni gisata cha onyukira bivyagateka kazi na muntu
mhm nifu murafite kungwa tora
mhm
ngashaka kugaruka kuri mu uriya cyarashinjije kuvuga yakoresheje ngo hamwe igisata cha gateka kazi na muntu muri one cyo kwemeza birya ndingo habari abahinga baone bagateka kazi na muntu yuko ngushira hamwe rije gusa njewe simbonenya ko amesha makuru umuntu nguri ashobora kwa aseruka inkora mu gihugu cy'u Burundi akavuga ngo ashobora kubagemeje ngo ishyamba mpoza makunguri cyo gusambugwa ndetse ko amesha makuru cyo gusambugwa n'uya muri andayishimiye je n'ukuri fara ko kuza bavuga imvugo mbabarira amatu by'ukuri natwe bishavuza twebwe abanyagihugu kumva umutegetsi nk'uje avuga ngo adafasambura mbega ububasha n'ubwafite bwo gusambura ishyiramo impuzo mu kongoni
yavuze muri aya majambo nyine canke yavuze ko Burundi bushobora kwiyonkora umwanya n'umwanya muri ako kanama kauni kabijeje bagateka kamona
yavuze ati bazoheva n'ibyango rwazoshobora no gusambura yego yavuze ko bazorika umugabo n'ibyango rwo kwazorisambura ari ububasha babufite nyo kwa majambo gusa n'ibindi bintu bibabaje cyane tubanye gusumba ni radio zivuga batwe. Mhm. Ndagiye gukusubira. Mhm. Banyima kagaruka ikindi.
Mhm.
Ngasaka kunguzi z'abarundi zahungiye ku buhoro ingozi.
Mhm.
Kuri zifaho hote kwa n'ubura.
Mhm.
Impamvu bari baje kuzirukana ziba mu kiti n'imyaka zimaze nyakomeje amakuru. Jewe ndi hafi yaho mu Burundi. Ni ngore n'ukuvuga yuko hari umugambi w'inyegaje mu gihugu cy'u Burundi tutazi. Kuvuta impunzi uzisuruje zaho zavuye zarirukanwe zarishwe zaricho babo. Isubire mu kunguvu nyamutanterika abifuzemo uruha kugira ngo isubire wabo baje kuzishya akwa mesha bakize bintu n'ukuri burundi birakwiye guhagarara guhagarara ingo za nka mahoro kiti mu Rwanda none ashaka hanyuma ngashanga ngasura ikindi ibuka bunaho haje bimwe byo gufata abantu wahoze mu myigaragambyo muzamusaga bagumafata abantu iyo ngingo ni ibintu problema ni bihagarare
baba fashe ryari bafatwa n'abandi hama iyo mitahe yari yanditse kwiki
arabafashe kumusaga harabaheruka gufata abantu 30 heruka guhagarika abantu 30
hama bafatwa n'abandi
bakana polisi
kumuntu ama umuntu kugira afatwe abafise baraza muzanye umutahe wabo uba wanditse kwiki
Ibimo byo kuzinduka bashaka mu mazu mu manyagihugu bagaca bafata ngo urumva gutagira ibyangombwa ngo iki n'iki urumva ari 30 bahagarika mu yindwi ni ibintu bifite bivugwa n'amaradio nyo kwemesha makuru
hanyuma abo bantu nk'ino saha tuvugana barihe bapfungiye mu kahe gasho
bo bana bari kuri bamwe bahagarika n'ibyo ushe kwikuza amafaranga urayi kuze none cyangwa nk'ubu akaranga umuntu gashaka kutakara bashobora gufata ngo uri mu Burundi cyane n'inyoni byo kuvuga ngo iki n'ibindi ngo n'uburundi ugasanga baragufashe nimba ko bigomboza amafaranga kubera ubukene bwo mu gihugu cy'iwacu
no
mu gihugu cy'iwacu ntibona zite hanyuma hagaruka ku kindi ikintu cyari gishyikirijwe by'ukuri muramenyereye natwe mu gihugu cy'u Burundi n'ibintu tumenyereye mu gipolisi cy'u Burundi barayi batangaje umuntu ngo ari mu gitero cyabaye kuruhagarika ibintu tebe umuntu aza kutura tebe abanyagihugu turabizi ibintu by'amarembo muri buki cyabaye mu Kamenge ireme ryabaye umusaza arafatwa unaho hafashwe ubundi nkamaze mu gatumba ngo yishe bari akaza kwiyemerera mu ntara ya Kayanza ngo yagiye kwica abantu ari mu barero ngo ikirobe kuza kuwa mfike wa registry nduhije ngo niwe arongoye niye bari yo rede tabara ngo yaje kwica abanyagihugu ngo yica abahutu
Ibyo
ni ibintu bibabaje ni ibintu bibaje kumvuga izi nkunge nuko ibintu ibintu cyangwa nyine kugira ko biratobaga cyane
urakoze ama ugira umunsi mwiza tukwifurize umunsi mwiza urashobora tubwiye byinshi ufise uvuga kuri ayo makuru atandukanye twabatangarije kandi urakoze uvuga usongora kugira twakire uyu ndi ama
hari ikibazo kiri muri Somalia bariko barishwa n'undi yarayishwe mu buryo butazwi n'amategeko nyakomeje amakuru ni ibintu bikobera baza biriko biraza abantu twa Burundi tuko turavyimba dufite imijyango muri Somalia warayishwe n'ijoro hirya batahirya yejo bagenzi bo bagiye gusa gutora ibyo byicaye mu gatondo basanga umuntu yumye yeske yishwe n'umusirikare ageze kabiri ije n'ibintu biriko bisiga ubwenge ahubwo ishyamba mpuza bakongugunu ariko kubirukana bagataha bakadakugwa mu Burundi ntabwo ndakugwa mu gihugu uri kurishwa na mugenzi wawe ariwe yogukinge mugenzi wawe hari wawe kagaku ni kimwe cy'amoko kidahera mu gihugu nibyo gituma igihugu cy'umuntu kitazofagezanya kwa mujabo
kumurakugira umunsi mwiza amangaho mu gihugu cy'u Burundi ijuri Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga misi yose ya gatandatu tubaha akanya urubuga kugira ngo mutubwire amakuru avugwa aho mubaye ayo mwiboneye hama hariho menshi twayabashikirije haba mu bisata cha politika haba mu by'umutekano haba igisata c'uburimyi ni byinshi twashikiriza ku ijuri Amerika nuko rero mucamugira akanya kwa gatandatu mukayagaruka ko mukatubwira ico muyumvirako mujyoherwe na kintu kiganiyo twishimiye kubashikiriza
Surtout quand vous êtes avec moi.
Undi twakira ku murongo wa telefone ni Deo, Deo Ikad.
Ndabona baramukije.
Uherereye.
Ngoze mu Burundi.
Na makuru tuzaniye ni byumviro kwiyo twagushikirije canke.
Ego ni byumviro. Nahoze numva amakuru aca kuri radio yatari yo guhanye. Avuga yongereza kongereza igihe cyo gutoza ku mabiri kuri mu Burundi
kongereza ni umwaka wongewe umurwi uri kuratohoza ha
yego me hanyuma rero nari narose akajya ko kugira nanjye ngira icyo ntehera mu ntu heze yukuri niba naho nyine batohoza ubugira barare kumusarukira kubera yewe maze inise induziri tubuze na tubu wacu tukaziye yagiye yaduteye rwose
wanyu yagiye ni ukuvuga ko yagiye agiye ku kazi canke byari byifashe gute byifashe gute
oya ukuntu byari byifashe na hantu yadandariza nyene hanyuma yari umuhungu yagerageje kuri kaminuza ariko nanga leto mufashe hanyuma no kuvuga dokumenti zose twasanze mu nzu nama yara nama kimwe bya na kimwe bakoze ko n'umuzi zose urumva byose ni ukuvuga ziri nyine twara na mbuzi kandi hari hati iminsi na mwene wabo bigenze kuko nyine w'umusirikare urumva bito byose nyine n'agahinda kamwe
hanyuma ga Deo mwana shobaye kwitura inzego z'umutekano kugira ngo zibafashe kurondera uwanyu
umengana naho dufite tunavugira kubera turane turi n'abantu bato umengana naho dufite tunavugira kandi ngatanongera nkavuga kandi kuri gikurikira mu kwa kane guhoze no byari tariki 17 kwa gatanu kane
Nuko reka tuguhoze kuri ako kababaro utubwiye ufise hama twibaza yuko abuvuze mutazirengera ryabo muzoshobora kubatora Mwihangane ide kugira umunsi mwiza ngaho ingozi. Turakiriye uwo mugisha. Undi duse ku murongo ni Cassien. Cassien ikaze ku Jugi Amerika uherere ha mucuduga ku ijambo byaba kuvyumvira canke ku makuru tuzaniye. Twiriwe twaramutse. Nimpore nawe ga Cassien. Uherereye. Ego. Duga ku ijambo.
Ege murakoze hanyuma bene gamba kubanza kugaruka. Ego kijyanye n'ibiganiro kubera kwingayo. Imyaka muntu ushaka gutera impande zose. Cyane ku muhuza. Ndabona ngerageza kubihoza, umuhuza arabyigije arushye, agerageza kwiruka hirya no hino. Impande zose mugabo aho nyine bitabona kate ingezo afite atari kirenga nka nagira ngo yari akwiye kuraba ari amatungo umuga afurika amutegekera ibiganiro bitoya bigira ingufu bigezigoga ubundi urabye impande yanyuranye ko ari kibiri
hama ku vyerekeye iby'umutekano nabo bavuga ko ayo matora kubgwawo kuko uravuze ko abatavuga rumwe bushira aho uvuze ushaka mugabo hari n'urundi ruhande bavuga ati twebwe umwanya ntiwari bwagere urabivuga ku iki Ugira umunsi mwiza Cassien. Ijwi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri Isanga. Turafise Kabura ku yindi murongo wa telefone. Kabura ikaze ku Jugi Amerika.
Ego turabahaye mwaramutse.
Mwaramutse Kabura uherereye ha mucuduga ku ijambo.
Mperereye ahimakamba kuri centre.
Haravugwa amakimakamba kuri centre.
Mu bisanzwe icyo nashaka gushikiriza ni amasanganya akunze kuba mu mabarabara ngaha. Kubera hariho abashoferi usanga bafite umuvudu kurenze usanga hariho nk'ahantu nk'ibarabara riba ryarabomotse usanga umushoferi aho yogiye bukebuke kugira aca muri rwa ruhande rw'iwapfuma haca bukebuke agaca katakaza guca mu rundi ruhande rw'uwundi ariko usanga uwundi nawe yaraje arihuta usanga agisigaziho
namasanganya kunze kubera ku murwa mukuru wa Makamba canke no muturere two nkazamabanda nahandi hagati mu makomune naho biraba zakayoguru nahandi
naho nyene birashika kubera umuvuduko akabaho nikindi rero twashaka kuvunira kagohe nk'abantu batwara abantu ku mapikipiki basanga bapakira nk'abantu barenze
bapakira bangahe bangahe
basanga nk'ikirarengeje abantu batatu bane iyo n'ibintu usanga biteye ubwoba rero habaye isanganya urumva ubutunzi bw'ibwoba buri ko barahahombe ikindi nashaka kubaza sinzi ko nko ku ruhande rwanyu none ko twaherutse radio Ijwi rya Amerika yugawe mu Burundi
FM
FM babigeze hehe kugira ngo dusubire kubumviriza ukuri kwamye
Kabura nturi umwe gusa ubaze ico kibazo kuri Facebook birabazwa cyane ariko nibaza yuko hakazogira ico bashobora gushika kwa gati y'ubuyobozi bw'Ijwi rya Amerika n'abategetsi b'Ubujumbura muzobimenya tuzobibamenyesha abadurongora muri kino gisata bariko baratwumva nabo nyene bazoza baragerageza kubabwira aho bigeze
Okay murakoze
urakoze mu kurindira ariko bandanye mwihangana hama muze murakurikira ku mirongo ya shortwaves kuri Facebook zacu no kuri wezi tatatu akaburungu radio yacu vewa.com aho hose murahasanga ibiganiro n'amakuru yacu mu kurindira yuko FM zisura kugurukwa mu gihugu cy'u Burundi ugira umunsi mwiza na wewe
Love is a feeling onje rubyumve It's a feeling very deep Oh yeah Every day we sing, talk, dance In the name of love Well, do we do real? Are we real? The comfort to cover Live a proof now Yeah If it's real Garagaza kumunda Execute what you say Bivane mu magambo bishire mu bikorwa Niba kokumunda If you got love Show it If you got love Show it Life is about love Give me love, give me life Life is about love Give me love, give me life Give me love, give me life Give me love, give me life I love you isn't I love you Love me, you got to show me. Talk, say, no, no, no.
Oh, yeah.
I love you isn't I love you. You love me, you got to show me. Do, show, yeah, yeah, yeah. Garagaza kumunda. Execute what you say. Bivane mu magambo bishire mu bikorwa. Niba kokumunda If you got love Show it If you got love Show it
Life is about love Give me love, give me life Life is about love Give me love, give me life Give me love
Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda turabandanya n'ikiganiro muri isanga turase na Samson ku murongo Samson ikaze na wewe
Yego murakoze cyane menyeje makuru kwakira
Urahereye hega Samson ni kano kanya
Bondi mu Rwanda mu karere ka Rutsiro Bo mbere na mbere manje kubashimira kubwo aya makuru mamuduha atandukanye yaturuka hirya no hino ku mpande z'isi
Urakoze biradutera intege ko mudushimira
kugira twongerera imbaraga zo kumenya amakuru yo hirya no hino tukamenya uko ku isi bigenda byifashe n'icyo nyinshi radio anyiragerageza ku buryo n'amaradio yabasho ntabwo akunda kubona imbaraga nk'izo mubona kugira ngo mutegerere ku makuru twifuze. Bo ku makuru njye nageraga ngo mbagezeho na makuru y'umunsi twiriye mu muganda ukwezi ariko twawuvuyemo. Ikintu nanenze ni inzego z'ibanze kubera ko zarangije zijya mu baturage kwaka amafaranga y'ishyaka rya FPR. Sinzi niba inzego za FPR zinyumva zakagombye kujya zibaha umurongo bagenderaho kuko baragenda mu kivunga bagafata umuntu waba uri mu ishyaka waba utari mu ishyaka bakakwaka ayo mafaranga waba utayatanze bakagushyira ku rutonde rw'abagomba kuzafatwa ko bamaze gutanga ayo mafaranga ya FPR.
Hama ayo mafaranga yakwa basigura ko ari ayiki akaba angana gute?
Ngo ni 1,200,000 ngo ni amafaranga ngo yo gushyigikira y'umuryango wa FPR. Bayita ko ari ay'umuryango. Ubwo rero ubu tuvugana hari abaturage bamwe na bamwe batari mu rugo bategereje ko abo bantu bari kuyaka bataha bakabona bakagaruka mu ngo. Uriya mu by'ukuri bakagombye kujya nk'abantu bakoreye FPR kujya batanga umurongo ufatika kugira ngo bantu bere ukuka imitima y'inteko akageni kubera ikintu icyo ngicyo. Ntabwo cyakagombye gutuma abantu barara mu bihuru cyangwa barara bagenda kubera izo mpamvu.
Hanyumaga Samson nk'uwo utayatanze nimba atategeko rihari nta n'impamvu yo kuyatanga, uwanse kuyatanga naho biragenda gute?
Ni ukuvuga ngo baramwandika bakamutangira raporo ku kagari bakaza kumufata bamufata kuba ari kurwanya leta,
hanyuma bamufashe
ajya gufungwa cyangwa se akemera. Iyo ageze amara kwemera haryaza yarakubiswe ugasanga umuntu bamumugarijeyo. Ubwo rero byiza ahubwo ni uko bashobora kufata gahunda nyayo bakumva ko abanyarwanda twese ariko turi mu mashaka, hari abantu bibereye ho gusa nta n'ishaka babarizwamo. Ariko umurongo batanga wo kujya kwaka ayo mafaranga uteye ubwoba cyane, uteye ubwoba buri ubonye ababyeyi bamaze gukwira imishwaro kubera icyo kibazo. Asanga abanyarwanda dufite ikibazo kabisa.
Uramaze kuyatanga? Urimo mamaze kuyatanga?
Njyewe nayabahaye 1,200.
Umaze kuyatanga iryo rimwe ry'uno munsi gusa?
Uwoye ni kabiri kubera ko nibwo basanga mu rugo njye nanjye nkunda kuyikorera ingendo. Ubwo rero njye nayabahaye ariko nababwiye ntabwo ari byo mureba ukuntu abanyarwanda bari gukwira imishwaro hejuru yanyu. Ntabwo abantu bose mwakagombye kubakura imitima bene kariya kageni, mwakagombye kugenda mworoheje ibintu mukabasanga mukamenya utishoboye mukamenya uri mu cyiciro cya mbere uri mu cya kabiri n'uwayabona n'utayabona. Ariko abantu bakajya mu magobe kukwira imishwaro kubera mwivuye kuko abenshi izo bagatinze baragenda.
Icyo kibazo muramaze gushikiriza abategetsi bo hejuru baba ku rwego rw'umugambwe baba ku rwego rw'akarere?
Ikibazo ntabwo kiragera kuri urwo rwego, kiri ku rwego rw'umurenge. Ariko ikibazo gihari inzego z'ibanze ziraza zigakubwira ziti ni amabwiriza twahawe n'abamuturegera nibo baba badutumye, ugasanga rero tubuze icyo dukora n'icyo tureke.
Hama mutegekanye gukora iki?
Rwema ubwo FPR ni ikwiye kutubwira icyo dukwiriye gukora kugira ngo twebwe ubwacu mu mitima nk'abanyarwanda tugire amahoro n'umutekano, kuko ayo mafaranga ntabwo arakwiye kuraza abanyarwanda mu bihuru.
Murakoze, ugire umunsi mwiza. Reka tuze tugerageze abamenyeshamakuru bacu bari ngaho mu gihugu cy'u Rwanda barabe ko batohoza.
Oya, niko bimeze kabisa. Ubundi abanyarwanda tusubize imitima mu gitereko pe, naho ubundi imitima bayivanyemo neza batugize ibishushungu.
Murakoze, ugire umunsi mwiza.
Sawa namwe, murakoze kutwakira.
Jugi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turafise kandi na Cedric kuyundi murongo wa telefone. Cedric Kaze.
Yego, ndagize bakeye cyane ari o cyane naramutse bibana naho baherereye batumbira mu bibi batakari mu gatondo.
Twe turacari mu gatondo. Yego, ni mpore ga Cedric.
Bana mahoro na mahoro turaho.
Uherereye he?
Ndabundi Kampala, Uganda.
Ku murwa mukuru Kampala haravugwa make?
Ku murwa mukuru Kampala mbona hameze neza kabisa. Abantu bamwe bari gukora imirimo, abandi bari kutabandanya akazuba kasa n'akatararenga. Yego.
Na makuru tuzani yavuye Kampala ni ibyumviro ufise kuri twagushikirije cyane?
Oya, ni cyo ngomba kuvuga ku bijyanye n'amakuru nabonye banditse ku mbuga ngurukanabumenyi avuga ko i Burundi boba barahagaritse amashyirahamwe yikorera ibyayo yohereza aya mashyirahamwe ataba akorana na leta banarayabonye. Ariko sina sobanukiwe neza, kasa nk'akantu nagomba kubaza cyangwa kubasaba mwebwe kugira ngo muzoturondere nk'umuvugizi wa leta cyangwa mushikiranga nje ajejwe ibintu bya relation exterieur kugira ngo tubabaze neza iyo ngingo kuko ndabona mengo irashobora kudutuma abantu bamwe bari bafite akazi baca bakabura ugasanga tuba turasubira inyuma kandi twashaka gutera imbere twese
ubundi ikibazo cy'amashirahamwe kibarizwa mu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu cy'u Burundi tuzogerageza turondere umuco kuko ntibatomoye amashirahamwe ariyo batanga inyishu kubamenyesha makuru n'abanyagihugu ejo mu ntara ya Ruyigi hari hakuraniye ikiganiro baremesheje abavugizi b'inzego zitandukanye bavuze ko ayo mashirahamwe yiyizi gusa uno munsi twashoboye kubona inzandiko zitandukanye harimo nk'igishirahamwe Care dikora mu gihugu cy'u Burundi ryandikiye abo byegari bamenyesha yuko ku munsi wa mbere batoshobora kubandanya ibikorwa bitandukanye amenyesha makuru bacu ahatandukanye bazogerageza barabe aharayo mashirahamwe ibikorwa nimba kuwa mbere aho tegekanije ko iyo ngingo itangura kuwa mbere ibyo bikorwa byatangiye iyo ngingo yatangiye gukora hama nabo yakoze ko gucyo tuhobahe umuco ku byo tudoshaka kuronga ariko akabazo barabajije bati ayo mashamwe nayahe umuvugizi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi yishuye yavuga yuko ayo mashamwe yiyitse mu kurinda umuco tuzogerageza gucukumbura hama tubabwire urakoze ubwire umunsi mwiza
yego namubwire umunsi mwiza nakazi keza ariko nakwisa buri kintu cy'umwihariko nagomba mugenzawe Thomas Kamirindi ndamushaka akanimiro kanje maze mukabika cyane mukaka mu mpera akazompamagara icyo tugomba kuvugana
ubutumwa bwawe Cedric tumaze kushikana kenshi kandi ngo mwaravuganye urakoze tuzongera tumubarire
yego murakoze cyane
ubwire umusimwe
akanimiro cyo karanjanye
ubwire umusimwe ijuri ya Michael Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga chaka gutuza nk'ababudisti yo bamegita fone ndaza kuzimya hayi ndaza kuzinywa chaka kurya yange ntuje nk'abubatse izina chaka kwirirwa mfite surire kuri bushe muvuga mu bw'ibituma ngira ubwonko bushyushye chaka kuruhuka maze iminsi ndi tayagi chaka macupa maremare nka DJ Pius icyari wapi tremos ni mubike mushikachi kutokezo mutwike nkorere massage mundindi kitwa message izinyishuza zo ntimumbwire ko zanaje nta kibazo na kimwe nshaka kwiteza ndashaka kwigira neza ndashaka kwirirwa nseka nta muntu nshaka kumbangira nta kibazo na kimwe nshaka kwiteza ndashaka kwirirwa nseka nta muntu nshaka kumbangira leo ndashaka kuba so easy so humble ntabwo nshaka urugambo abana n'abakurungaho ni mu makanya sisubira abantu abankubira no Ijuga America Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda akaririmbo ni nta kibazo umurinzi yavuga ngo nta kibazo ashaka kwiteza hama ku murongo wa telefone turafite Emmanuel tumwakire muri isanga Emmanuel Kazi
muri Audiane
turashima Imana
namorere
yego uherereye he Emmanuel
uherereye mu ntara ya Majyepfo ni mu karere ka Ruhango
namakuru tuzaniye no munsi canke n'ivyumviye
ndiye utundi dushaka
Duga kwijambo.
Ndashaka kuvuga ku bijyanye n'inzego z'umutekano.
Mucahe igihugu.
Mu Rwanda.
Yego.
Hari inzego z'umutekano ziciye ziciye ukubiri n'ibiteganywa n'itegeko. Hari amashyaka y'abikorera utwabo cyangwa se abakora ku giti cyabo mu Kinyarwanda. Abagiye bafite amakoperative cyangwa se ibyitwa amakoperative ariko nayo tubona nk'abaringa adashyitse amakoperative y'abamotari amakoperative y'abakora imirimo y'imyuga igiciriritse bashirirwaho igisa na police mumbabarire gucikwa igisa na police kigaragara nka security ngo bari abantu muri rusange babangamiye ubuzima bwite bw'abaturage
gute
tuvuge mere wenda muri cooperative za mutari hari ikigaragara nka mutari uyu munsi nari na ivuze mu karere ka Ruhango mu karere ka Nyanza hari aba security bagiye bakora akazi mu buryo bugiye butandukanye n'uko itegeko ribiteganya bavuga ko mu Rwanda nta ruswa ihaba ariko je izina kurindi na bivuga mu mihanda y'icyaro cyangwa se mu mihanda ikoreshwa imihanda y'imigenderano yo mu cyaro abitwa abasekirite b'amatari mu karere ka Ruhango na Nyanza rwose bakora igikorwa cyo kwambura abaturage ndetse urabona bakagombye kuba ari abasekirite b'amatari ariko bagerageza kwambura abaturage ba baturage nk'uko umuturage atunze moto yenda avanye amata ye ku kiraro cy'inka ze noneho wa musekirite nawe ugasanga yihisha ahantu mu kinyarwanda hari terimi bakoresha umuntu wo kwitsimba yihisha ahantu agafata wa muturage
ku murango canke ku ijoro
ku manywa y'ihangu akamwambura akabukabona aramubangamiye akamukuraho moto ye iriho ibicuba by'amata akabikuraho akamubwira ngo aramwaka autorisation de transport kandi ntabwo uriya muntu ufite iriya moto ikora biriya bikorwa ntabwo yakwa autorisation de transport
abanyagihugu baba bari ngaho ntibagerageza kwamira canke abajeje umutekano nabo ngo bafate ico kibazo mu ntoki ko biba biriko bikava ku mugaragaro ga Emmanuel
ngo ahagana mu masaha ya saa cyenda n'igice narindi aho bita mu nkomero ngana muri mu karere ka Nyanza mubwo nari tuva mu karere ka Ruhango mu karere ka Nyanza nibwo nabashije kwakira icyo kibazo mbona ikibazo gikomeye kibangamye bafashe umusaza usanzwe ukora akazi ko gucuruza amata ngo bigaragara ko bamubangamiye ariko ubona ko nta bundi byo kwitabaza ahamagara inzego z'umutekano bavuga ko yagombye kwikiranwa n'abo bantu bivuga ko ni abajura bazwi na leta ni ibintu utajya kure yabyo kuko urebye n'imikorere y'amakoperative muri iyi minsi ya none ubona ko amakoperative akora ni abajura bazwi na leta
twe ku ijwi rya Amerika rumva niba uri kurabivuga si twe turuca ntitwovyemeza hama ugasaba iki cokorwa haba ku rwego rw'umutekano canke ku rwego rw'abo badimura amakoperative
none Diane agura urakoze kuba umpaye akanya kuvuga kuri iki kintu urabona nimba hari inzego z'umutekano zigira impuzankano iziranga ubu mu Rwanda kugira ngo tubanze impuzankano z'inzego z'umutekano kuko urwa sekirite motari rugira impuzankano ziruranga n'andi makoperative nayo agenda agira ibindi bisa na polisi mu makoperative ibyo bintu kugira ngo bisobanukirwe n'umunyarwanda wa none uyu munsi wa none ubona yarabangamiwe ndagira ngo nguhe nk'urugero nko muri sekirite motari hari aho hagaragaramo ikibazo cyo kuba bavuga ko ruswa mu Rwanda bavuga ko idashoboka ariko niho hantu hazingiye ruswa nimba umuntu azagufatira mu kibira cyangwa se ahantu mu kizika akagufatira moto akagura ko ugomba kuyivaho akayijyana ahantu runaka nyamara niyo yayisubije abashinzwe umutekano bagurije ko aribo bakurengera
urakoze cyane Emmanuel
bafata ya moto bakayishinja ibyaha bitari ngombwa bikageza udutezwa cyamunara kuko urumva ko mu Rwanda uyu munsi wa none moto yafashwe mu cyaha iri kumara ukwezi kumwe kuri polisi bakayiteza cyamunara
waje
kure ugasanga umunyagihugu arimo arahagwa
urakoze Emmanuel
ugasanga ntigisobanuye
urakoze cyane hariho amakuru amwe amwe biba bigoye kwemeza kuko ata ico no kwita dushobora kwemereza ko dufise ariko nk'ayo makuru ico dushobora gukora tuzoya ha bagenzi bacu bari mu gihugu cy'u Rwanda canke mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo baze barakurikiranira hagufi hama batanga umuco urakoze cyane Emmanuel ugira umunsi mwiza ejo ki Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu minota 15 n'amasogonda 45 turaza kuba turangije ikiganiro muri sanga 10 munsi muri iyo minota dusigaranye n'amasogonda turabaha akanya kugira ngo mandanye mutubwire amakuru avugwa aho mubaye uri mu ikambi ufite amakuru wiboneye ushaka kudusabikaniriza ushaka kudusaba ko twocukumbura tukagushikiriza ukuri urashobora kudutwandikira ukoresheje nimero yacu ya WhatsApp ni nimero y'ijwi rya Amerika ni guteranya rimwe kabiri ubusa kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe guteranya rimwe kabiri ubusa kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe. Iyo nimero murayica ko muri kandi mu ntara zabo z'u Rwanda canke Burundi mwa mu bihugu bitandukanye kugira ngo mudutore mudushikirize amakuru canke mutubipe hama tubakure muyatubwire. Andi mushobora guca kugira ngo mutore ijwi ry'Amerika muratwandikira kuri radio yacu @gmail.com. Twongere tubahe ikaze kandi twizere ko weekend iri kwibagendekera neza.
Bubble Prong the beat. I know you like it when I touch your body. You say be my baby and I say yes. Oh baby come closer. Y si va yendo ya, si no es muda, la cuerpo ama. Ando la buena, sí, a que te voy a hacer.
Agoteo, daddy.
Agoteo, mami. Don't be a stranger, baby, like you don't know me. Baby, doesn't matter, I know you can feel it.
Ijwi Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turabandanya n'ikiganiro muri sanga 16 akanya ni gwanyu twakabahaye kugira ngo mushobore kutubwira amakuru avugwa ahiwanyu mongere muvuge ibitandukanye kuryo twabatangarije muri nondwi buca dusozera aho muri turabarindiriye ijwi Amerika itamirana Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda.
Chakuwaza, kuko ni nginza.
Unidusse ku murongo wa telefone ni Jean-Claude Ikaze.
Muraho.
Turashimura kominawe.
Turakomeye cyane ati turashima Imana.
Ko morale twumva ari yose byifashe gute?
Muraho ni nziza cyane nk'uko bisanzwe ni mu burasirazuba bw'u Rwanda aho ni mu karere ka Ngoma mu murenge wa Gashanda mu kagari ka Kerwa. By'umwihariko mbanje kubashimira Ijwi rya Amerika mu kiganiro mudutegurira munisanga n'ikiganiro cyiza cyane kiratunyura muri rusange. Ni ukuvuga ngo nk'uko byari bisanzwe kuri uyu munsi wa gatandatu n'igihe hari igikorwa cy'umuganda, ubwo uyu munsi ni ukuvuga ngo umuganda twawugiyemo nk'abaturage baba basanzwe, ikintu twakoze muri uyu murenge wa Gashanda mu kagari kacyo mudutegurira ya mbere, twaremeye umuvandimwe w'umukecuru w'imyaka 102 tumwubakira inzu, hari inzu turi kumwubakira ko mbakomeye yari afite yari igiye kugwa.
Ko twumva iyo myaka ari myinshi ga Jean Claude.
Halo?
Ko twumva iyo myaka yiwe ari myinshi. Aracabasha.
Igikorwa cyiza cyane rero twakoze kuri uyu munsi.
Ariko
urukumva.
Ariko telefone yawe.
Kumusanira inzu. Twerekeje mu rugo tubasha gutunganya n'ibindi bikorwa biba bikenewe mu rugo turangije tuvayo. Tusubira mu mago yacu ariko tukaba turi no kugisha n'akavura bwo kare kamaze igihe ahandi katagwa.
Nako twumva kari kuvuga.
Ifite hano mu burasirazuba.
Na telefone turumva itarikira tu irikura ifise induru nyinshi. Jean Claude utwihanganire kuko abumviriza ijwi rya Amerika batokoroherwa mu matwi yabo mu gihe twobandanya twakira telefone imeze gutyo. Niyo twashobora kuronka kanya turaza kongera dusubire kuguhamagara turabe yuko telefone yawe ishobora kumvikana neza gusumba uko biri. Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, ikiganiro ni muri isanga. Undi duse ku murongo wa telefone ni Reverien Ikaze.
Murakoze. Namahoro.
Turashima Imana.
Natwe turashima.
Uherereye he ga Reverien?
Mu karere k'ibiyaga bigari.
Hama n'amakuru tuzaniye cyane.
Nagera nangi kiyumva cy'amakuru numvise maze iminsi numva. Nagamvuge kuri kirya cyegeranyo cyawe ni cyagatera akazi na muntu cyasohotse byo ku Burundi.
Ariko ejo nta cyegeranyo cyasohotse. Reverien, ejo akanama kanikajejwe agateka kazi na muntu kemeje yuko abahinga ba ONU bariko baratohoza ku Burundi beongegwa ikiringo cy'umwaka. Uvuga ko ni umwaka wa gatatu binjiyemo, kuko wa mbere bahawe hari mu 2016, 2017 barabongera, n'ejo barabongera, rero bagiye gutangura umwaka wabo wa gatatu.
Yego, je nagomba mvuge kuri Leta y'u Burundi guma ihakana yuko batazonyoza ikirenge ku bataka ku Burundi gutohoza, none bikekiki ko ko batemera yuko baza gutohoza. Umva nuko baba bikema ibyaha bakoze bashaka yuko bijya habona. Kandi mu bisanzwe nta utazi yuko mu Burundi hakorerwa ibyaha bitandukanye, ariko bari bakwiye kwemera bakazoza gutohoza kugira nibaba bera bere mugabo bareke kuza waragira barashira hamana niza yuko atavyaha byakorewe mu Burundi atateka kazi na muntu mu Burundi gaho nyangwa
urakoze ugira umusimiza
bivana abantu baguma bumva abantu banyurujwe none bumva abanyurujwa nabande kandi leti hazi
urakoze ugira umusimiza Reverien
Nawe murakoze
ego ijo rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda gusa dutange umuco kuri ivyo Reverien avuga ivyo avuze yuko banka ko bahonyoza karenge mu Burundi bandikiwe ikete mu ntango zo kwa cenda bamenyeshwa yuko na leta y'u Burundi bamenyeshwa yuko ataburenganzira bagifise bwo guhonyora mu gihugu cy'u Burundi hari nyuma y'icegeranyo bashize ahabona mu ntango zo kwa cenda nyene ico cegeranyo muri make cavuga yuko agateka kazi na muntu mu gihugu cy'u Burundi atako ukifashe ku nshuro ya mbere bagirije umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza n'umugambi uri ku butegetsi yuko imvugo zabo nduguritwa mugina ko atari ijwi ry'Amerika ribivuze ari abo bahinga zicanishamwo abanyagihugu b'i Burundi ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda ikiganiro ni muri sanga
Shinge burukundo ruhebushe nibera mukishimo yawe namana kanyamunesa ubundu munyamahoro ndumwubatsi umutima wawe nkubaka amahoro yawe sizokutererana malikia wa roho yangu sizokutakure Zokutiga diga, marikia waro. Tigumanire,
kumubati wikitangaza.
Ikikubwa mfise,
nichokuwa kumutima wawe.
Tigumanire,
kumubati wikitangaza.
Ikikubwa mfise,
nichokuwa kumutima wawe.
Ndaunga unge,
kumutima wawe.
Nguza marira,
kumutima wawe.
Maze mujohere.
Nakabu chinaguse seranie pizoba birio namarija nakahita ukuzoba ho nikozoba ho tuzokwibera muri ya muri sheshe sheri muri
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda nuko nshuti bakunzi bacu ni ngaha duceye dusozerera ikiganiro muri isanga cumi na gatandatu mushobora gusubira kumva kuri wezi itatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com kino kiganiro cari kiremeshereje muri studio y'indwi na Jowe Diane Nahazo yakoze Innocent Kimenyi yegeranije amajwi n'amatelefone yanyu na ingenieur bafatikanije mu buhinga bw'ivyuma imbere ko duhana gahindukira ngende ndabatumiye makuru tugiye kubatunganiriza igihe c'isaha cumi na zibiri ako hambavu y'ayo makuru hari ibiganiro bitandukanye mushobora kumviriza ku misi ya gatandatu ku misi ya mungu mbere yuko dutangura indwi hariho nk'ikiganiro dusangira ijambo murumva kandi ikiganiro ejo muze mwumve amaradiyo yanyu kugira ngo mubandanye muduherekeza mu rutonde rw'ibiganiro tuba tubafitiye mu rurimi rw'ikirundi n'ikinyarwanda makoze kutwumviriza turongera igihe c'isaha cumi na zibiri ku makuru azobagezweho mu karere
Chigumanire
Kumubati wikitangaza
Ikikubwa mfise
Nichokuwa kumutima wawe
Chigumanire
Kumubati wikitangaza
Ikikubwa mfise
Nichokuwa kumutima wawe
Ndaunga unge
Kumutima wawe
Nguza marira
Kumutima wawe
Maze mujohere
Kumutima wawe
Umutima umutima
Kumutima wawe
mushinge ngurukundo ruhebushe nibera